VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 31 ukwezi n'ukwa mbere mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
abana rabatwara abategeje amashuri nabataye akazi n'amahangaje umuntu afise mu muryango abitaye aragiye abintanako abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mfise amakamenshi abantu ndivyashiki.
Uyu ni umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga ko afise ingorane mu rugo kubera kudahuza ukwemera n'umufasoni wiwe.
Na Yesu yaravuze ati ntagire utandukanye ico Imana yafatanije ko n'Imana yonyene yifataniriza umugabo n'umugore. Baratandukanye rero ivyo nta muntu n'umwe yobishigikira n'ikibazo.
Uyu nawe ni Patrice Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura yibutsa ko atadini canke ivyumviro vyari bikwiye gutandukanya ababiranye rukirisu. Ivyinshi tuza kubigaruka ko handi hato mu kanya twahari ibibazo bitandukanye dusanga mu madini mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko abakuru bihugu bagize umuryango umwe bwa Afrika bafashe ingingo yo kuri no wa mbere yo gusubira kwemera igihugu ca Maroc muri uyo muryango. Amakuru atangwa na perezida wa Senegal Macky Sall n'umushikiranganji wa Sahara y'uburengero w'imigenderanire n'amakungu Mohamed Salim Ould Salek avuga ko abakuru bihugu 39 kuri 54 bibagize umuryango umwe bwa Afrika bemeye igaruka rya Maroc mu umwe bwa Afrika. Kuva mu kwezi kw'indwi niho Maroc yatanguye gusaba gusubizwa muri uyo muryango. Ico gihugu kikaba cari cavuye mu umwe bwa Afrika mwaka w'1984. Ico gihugu cavuyemwo inyuma yaho cankiye ishigwa rya Repubulika y'Abarabu ya Sahara yatangajwe n'umuhari Polisario wari ufashe mugongo na Algeria. Igaruka rya Maroc mu muryango umwe bwa Afrika ntiryashimishije bose nka Algeria na Afurika y'Epfo, ibihugu bibiri bikomeye ku mugabane wa Afurika. Wahoze ari umukuru w'ishirahamwe ry'umwe bwa Afurika umunyafurika y'Epfo Nkosazana Dlamini Zuma yaragirijwe na Maroc akatari gake kugerageza kuburiza zamwo uyo mugambi. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko abegwa n'itegeko ryafashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ribuza abanyesomaliya kwinjira muri Amerika mu kiringo c'agategekanyo c'imisi 90 bamubabaje. Avuga ko yizigiye ko abategetsi ba Amerika bazokwisubirako kuri iyo ngingo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere, Absusalem Mahadli Umer yatangaje ko iyo ngingo ifashwe mu gihe Somalia yari gitanguye igihugu ca Somalia cari gitanguye gusubira inyuma y'imyaka kimaze mu ntambara. Abajejwe ico leta yiwe igiye gukora kuri iyo ngingo yatangaje ko leta abajijwe muri antunga ico leta yiwe giye gukora kuri ino ngingo yatangaje ko leta ya Somalia izokorana kugira ngo igire ingingo ifashe nayo ku ruhande rwayo. Mwamenya ko leta ya Amerika isanzwe ifasha Somalia kugwanya umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Abasirikare ba Amerika barigishije inteko za Somalia indege za drone za Amerika zarishe indongozi zitari nke za Al-Qaeda muri Somalia zirimo Ahmed Gadgodan yari mu ndongozi zikomeye mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 2014. Nkosazana Dlamini Zuma yarayahejeje kurangiza amabanga yo kurongora ishiramwe ry'umwe bwa Afrika atangaza ko ingingo yo kubuza abanyagihugu bihugu bitatu vya Afrika kwinjira muri Amerika izogira ingaruka mbi kuri Afrika yose. Yabitangaje kuri no wa mbere imbere y'abakuru bihugu vya Afrika mu nama ibahuza kuri mwaka iriko ibera Addis Abeba muri Ethiopia. Mwomenya ko ibihugu vya Afrika vyafatuye iyo ngingo ari Libya, Somalia na Sudani bigwiriyemwo abayislam kandi bisanzwe bifitaniye imigenderanire icumbagira na Amerika. Amakenga nkayo ashikirizwa kandi n'umunyamabanga mushasha w'ishiramwe mpuzamakungu ONU aho ashimira abategetsi ba Afrika bemeye kwakira impunzi. akabasaba kugumana uwo mutima wo gutanga indaro. Habajijwe ingaruka iyo tegeko rizogira ku mpunzi, ntacu yashimye kuvuga, ariko akavuga ko gukingira impunzi kizoba kimwe mu vya Amerika ikwiye kuzoshira imbere muri kazoza. Radijugi Amerika mutkumiwa kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara nicanyu.
Ayavugwa mu makambi impunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zikora umurimo wo gucukura amabuye yo kubaka muri sector ya Tanganyika ni muri territoire ya Fizi zisabwa kwandikisha mu buyobozi budaba ivyo gucukura amabuye kugira ngo zishore guhabwa uburenganzira bwo gucukura amabuye yo kubaka atangorane na zike y'abafise ivyinshi kwino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'abarundi zikoreshwa n'abaturage b'abakongomani mu mirimo yo gucukura amabuye yo kubaka muri kariyeri ya Echa iri haruguru y'inkambi yo mu Rusenda muri grupe ya Barara Nord, zitangaza ko zihura n'ibibazo kutagira ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo gucukura amabuye n'abakora aka kazi bagakoreshejwe n'abaturage b'abakongomani. Basabwa kubanza kwimenyekanisha mu buyobozi bwa leta uko kutagira uburenganzira bwo gucukura amabuye kubaka. Impunzi z'abarundi zivuga yuko bituma abandi baturage b'abakongomani bakora uyu murimo bazigirira ishyari bitewe n'imbaraga izi mpunzi zikoresha muri aka kazi n'amafaranga zikavanamo mu buryo bwihuse.
Ubundi cyo kurana n'abagenzi basanga barinubye ngo abarundi bakora cyane bo bagakora bukebuke.
Ariko hari ibyangombwa babasaba kugira ngo namwe mugire uburenganzira bwo gucukura amabuye.
Ubu rero bashatse kubidusaba bakoresheje nguvu ko babona dukora cyane mpaka turondera ibyangombwa n'ibyo rero umva ko abashefu bacu bariko baragirageza ngo ariko biturondera tubandanye tubakorera baze baraturosa ako gashahara gato gato.
Ni bande bakoresha amabuye mu mena?
Mbo abakoresha amabuye nabo bashefu nyene bishira hamwe nibo badukoresha hama nabo bakagurisha na ARD.
Amabuye yanyu cyane akunze kubaka hena?
Akunze kubaka mu nkambi n'ahandi ashobora ashobora kujya nyine akoreshwa na ARD iyo ARD ishatse niyo yakoreshereza.
Ba ayo mabuye akoreshwa mu kubaka mu nkambi yo mu Rusenda no mu nkengero zayo acukurwa n'impunzi z'abarundi. Ibi bikaba biza bizifasha kubona uburyo zitunga imiryango yazo iba muri iyi nkambi binyuze ku mafaranga bahabwa.
Akazi karadufasha bukebuke ku buryo bw'uko dushobora kuronka amafaranga yo kwiyunganira kuko ijya baduheza dushobora kutunogera 10 ku 10 ngo zidufashe. Mbo turapatana tukimba hama bakaza twimbyisiteri bakaduhembera yo twakore bakaturonsa nyine yo kurya.
Ishyirahamwe ryanyu murimo abantu bangana gute?
Twe ntituri mu ishyirahamwe twebwe nk'uko turi impunzi dukoreshwa n'abanyeshyirahamwe nibo badukoresha. Twe ntituri mu ishyirahamwe.
Akazi aricyo kamariye kubera mu rugo abana bararariya kandi bakajya neza kubera ibintu dufata muri aseri udashobora kutugumba kubera amahera baduhereza ari makeya. Kubera tubarusha kumena amabuye nyine turamena amabuye hamwe abantu bangahe badashobora kubura 30,000 cyangwa 50,000 ku munsi.
Ku munsi ushobora gukora nkangana?
30,000 muri babiri.
Ubu mu mwakoze ibingana gute?
Mwakoze nk'imodoka y'amabuye muri babiri anjabira kuri imodoka y'amabuye urumva umushahara uba wiyongere camuronka iby'abana bajya.
Azuruni ni umuturage w'umukongomani arimo acukurisha amabuye yo kubaka muri kariyeri ya Echa. Avuga ko nubwo itegeko ritemerera abanyamahanga gukora mu makariyeri acukurwamo amabuye yo kubaka asanga impunzi z'abarundi zibakorera neza aka kazi. Iyi ikaba ariyo mpamvu bahitamo kumenyekanisha abakozi babo kugira ngo babakorere bisanzuye. Tumenyeshe ko izi mpunzi z'abarundi zikora aka kazi zisaba abazikoresha ko bajya bazishakira n'ubwishingizi bw'impanuka bashobora kugirira muri aka kazi ko gucukura amabuye yo kubaka. Bedasingabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Ubunika kanya twahariye abanyedini bamwe mu barongo ya mashengero mu Burundi barasaba ko leta yogira ingufu mu kugarukana abana batari ko bariga bivuye ku kwizera kwa bamwe mu bavyeyi babo ibakuye mu gihugu ca babakwiba batwaye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo babisaba inyuma yaho hari imiryango itari mike isa n'iri kwirasambuka bivuye ku mugore n'umugabo badahuje kwizera. Bamwe muri abo bakaba bahoze basenga mu ntara ya Kayanza kwitwa Zebia. Diane Ndonse yagiranye ikiganiro na bamwe mu barongo ya mashengero hamwe n'umwe mu batawe n'uyo bubakanye tumuhe mikro kugira ngo bashobore kuyaga n'abatumire biwe.
Urakoze Diane, ni nahazwe kuduha mikro hano ibujumbura. Abatumire turi kumwe ni Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Patiri Nsengiyumva Pierre ndabaramukije.
Yego, murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Pastori Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes, namwebwe ndabaramukije.
Yego, nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumviriye ko mugasubira kuntumira.
Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe. Namwebwe mushinga na Celestin ndabaramukije.
Baramutse neza, mwakoze kunumira.
Kwibutse abaduteze amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga ku bijanye n'umubano wo mu ngo ku badasangiye ukwizera. Mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cuno munsi. Duhere ku mushinga ntahe Celestin, mwebwe umubano wanyu n'umupfasoni wawe vyagenze gute, vyifashe gute?
Ngira ngo mbura ndabihera ni ibintu birebire mugabo nacu kandi bacika masonga. Umupfasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa ni mudufitani hari yabanjeje mu mihari aho bita aba Maria mu nyuma bacana mu kubira ngo baje kwa Zebia. We rero aje kwa Zebia yo misi ya mbere mu 2011-2012 bitangura yagenda haya mu Kayanza nkamureka mugabo isengero rimaze kuvuga bati zo bintu ni kubanza kubibangira ndabubwira ntumva ko isengero itavyemera urabandureke areka bukebuke mu nyuma na leta irabihagarika mugabo asa n'utavyumvise mu nyuma ariko bacye bagira mu Kenyoro baza gusengera mu Gisagara baza baraja mu mihana y'abantu umunsi uhize naraja numva tariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025 nagiye mu rubanza cyasanga yafasha abana batekereza ibintu byabo baragenda
bajaye
bacaje muri Kongo ahantu twikamanyaho niyo bari rero abantu bo mu muhari wo kwazi biyasinzwe ko muhari sinzi ko ari iki bamukurikiye ahantu twikamanyaho muri Kongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe?
Imyaka igira ku 2 zokugira 2 itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abana arabatwara, abatekeje amashuri, no bataya akazi, namahangaje umuntu afise mu muryango, arabitayaragiye bintanako. Abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene, mfise amakamenshi abantu ndivyashiki. Urumva yo umuntu ataye ubwo aragiye yitwaje mu by'ugusenga je warantiri mu kije.
Twibutse abariko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza. Mbere n'abajeje intwaro barabigiramo uruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekegwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira. Ni koko koko byari kwiye ko atwara abana akagenda bakavana.
Urakoze cyane. Sinotangurira kuvuga ko vyari birekuriwe ko atwara abana, ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe. Twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku Mana. Iyo Mana nayo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura. Gihe rero yagira subire mu ijuru araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye. Arababwira ati nimuronke mutima mweranda mugende mu kwirisi yose murekurire n'abantu ibicumuro baragenda. Muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya ko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri. Icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo yego w'umukatolika asenga kandi yabanguka mu butumwa aho nta byinshi cyane novuga. Abari Ngozi aho yasengera muri diocese ya Ngozi nibo bivuga cyane kundusha. Jewe ngarukire hafi. Hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekegwa avuga n'ibyo ngo Imana yambyiye ibintu nk'ivyo. Mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza kwemera kwabo baraheza baramuhamagara baramushikira baramusigurira baramwereka ko iyo nzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira. Natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka atanguye rero kugambararira bongere atanguye kutumva impanuro bamuhaye niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye naye hasigaye abantu bagize ubugeni nisezerano basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu na Yesu yaravuze ati ntagira utandukanye cy'Imana yafatanije ko ni Imana yo nyene yifataniriza umugabo n'umugore baratandukanye rero ivyo nta muntu numwe yobishigikira ni kibazo
murakoze reka pasteur Dilidili nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celestin avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera
ubwa mbere numva no tangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo hari na ufata makuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye ntumenye kuri kwavyo ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubaye ko rero wihangana ukomere hari umuntu yavuze ngo nta joridacha cinguma nize yuko icyo kintu kizorangira n'ubyo kuri ko bwa mbere abantu bose bo mwisi bitirirwa izina rya Kristo bitwa ba Kristo bafize igitabo kimwe n'iki icyitwa Bibiliya iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye benshi ntibabishobora abo bantu bafashe nk'izo ngingo babaza uti mbe mwisunze umurongo uwe hari nawe usanga atamuronga akubwira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinyuza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe no kugira ngo ya ntiwabyeretswe wo muhinyuza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyene
naho nyene duvise karisho karisho no kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamure yari guca avuga ati raba ni jambo y'Imana uko rivuga mugavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashura kuva ku daimoni mwe mumbizi kere ku muntu n'amajwi akashura kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo kora iki atari cyo atari Imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacu agahaguruka agatero akagenda kubera ivyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa birekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye nk'ajya ahantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabagiyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugabo agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akije undi akijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ah je numva ngora cyangwa ibyo byose ndabyumvamwo ndagiye mugaho ugenda n'uyo atizera niko Bibiliya mu Bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakijijwe yubaha Imana ntafise uburenganzira bwo guta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celestin yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celestin icyari kuba nuko Celestin we yarafise uburenganzira bwo gatije ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya nibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mugwi wa ma secte imigwi y'ivyaduka
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tugaruke Celestin tukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashoboye kubandanya canke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ubyifata mu gote
ubumvise impuhwe z'abana gusa umufasoni mwavuze muti yogaruka imbabazi zoboneka n'ukuri jewe ashangira ngo ni Yesu Kristo yabagarutse kumfashiza mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko tumurekurira nimwe mwakira ubuyogaruka
kandi ukuri kw'Imana kubera ivyo muvuze vy'imigambi yanteje yantaje mu nzira rero mvuga nti abo bana nkubu batariko bariga n'akazoza kabo baguye mu mpore batajya batazi
mukiri ngaho mbere ko mubandanya iyo migambi n'ivyo vyo kwigisha umwana n'umwe mu migambi mbega mu gihe abana batariko bariga gutyo oye burya umushinga nta Celestin nta burenganzira afise nawo bwo kugishamo ingufu akagenda gatora abo bana akabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira ico co cakibi kibazo kiremereye cane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifise amategeko kigenga hama n'igihugu cy'u Burundi kirafise amategeko kigenga
uwundi mugambi yo barabatanye mbega
ubwambere umva ari uwo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twiye tutakiriho hariho inzu umujara wiyo bose credit hadufise
ingurane
ye credit ingurane yo muri fond de promotion umujara wiyo waje ku bose urumva twaje kuyiha mu kwezi kwa kane 2017 arataye akazi aragiye n'iyo deni giye natanze ibikaratasi byo tubamwe na naje kuriha abitaye n'ukuvuga iyo nsamara bo baca baza kuyiha kandi mu kuyiha bagurisha iyo bafite ibikaratasi uburi yo cyabigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu
kuri mwe rutugu wanje murumva kugira muri banke naho iyo deni bashobora kubimera ko ndaririha hari amahera abanza guca gusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira kongera imisi ushobora kubiri kuri wenyene bacaga guca inyungu niko ro byagenze banyongera umwaka kugira njo kubona jewe mugabo anamahera caraduga ko umuliyoni urengako
ni kuvuga namwebwe ubu mufisi ingorane zingene
mushaka kuba ingorane zingene mbaho ko yantanye uwo mugambi rero harageze n'igihe niyumvya none nk'inzinzu zantumye nsonza nzonzira abana zibari zinga nahano zigurisha sinobaho je na nkare kwitera ingorane donc ibazo biza kubera umuntu gutera ingorane ko
na wundi mufaso ni murazana
oya ntawe ndazana je nabyo ndumukirizo naho bingora gutegera intwe mwe bimwe kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur diridiri ntarekuriwe kuzana wundi mukenyezi ku bintu bimeze
gute mbere yuko nza kuri icyo nagomba manze kuvuga ko hagiye avuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane nari navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa secte ahubwo nibwo buryo bukwegera imana cyane uko niyo yo kugutabara si uwo mwanya w'ukureka kuko ari ibintu twe tuzashobora nk'abana b'abantu ariko imana ikabishobora icya kabiri aba bana abantu benshi murazi yuko ari abantu bahagurutse ngaha muri kino gihe bakita ngo ni imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera nk'uko vyaricyo byumvikana uko ivyumviro genda birahinduka bajya abana hazogera igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye ko hagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere ko abana n'abigihugu sibaza ko ari abari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numva umenga harakwiye gukoreshwa ingufu z'ukubazana aho ngeza gutanga
amategeko ingufu zande
z'igihugu n'abana b'igihugu
igihugu cyo Burundi
akoranye yego n'abana b'igihugu kandi ntibari mu buhungiro mvuye ni hase irabitaho cyangwa ikindi icya kabiri hejuru y'icyo akakoreshwa ingufu z'ukubumvisha ingorane bari mu izarizo kuko ku myaka 12-14 barashobora gutahura bitabaye ivyo ku myaka 30 bazokwisanga atashuri na rimwe bize ubuzima bubananire bavuga bati none data aho byarinda bibagushyari rero je numva aho kubireka gutyo sinzi byinshi mu mategeko y'ibihugu mugabo numva ntivyorekegwa ngaho ngo bicara aho nimba batari ko bariga nimba bari ko bariga byo numvikana gato nubwo nimba batari ko bariga urumva ko ari ikibazo gikomeye je niko numva
mwebwe ikibazo ndakibagarukanye ko mwebwe mufasha imitima ubwo icyo gikorwa sigwanyo kuko na leta icyo gikorwa yarigeze gushyiramo ingufu
batari ngaya muzati twe twaragerageje aho tugeza mugabo ni igikorwa cyacu mu gihe umuntu atwemereye akatwumviriza Celeste yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petra yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyangwa mwene mani yashumurako nzomubabare kangahe nabwira ngo indwi hugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi hugwiza 77 yatanze igero kinini cyane vuga ngo duteza kwamatwiteguye kubabarira
n'amafaranga azarabarungikira
none sabana biwe n'umugore wiwe ya
ninzu arashaka kuyigurisha akabagura
hari n'abana biwe n'umugore wiwe kugezwa imbere y'Imana Imana izi yuko Celeste afise umugore muri Kongo n'abana
Celeste babayeho gute mbega buryo ntibatubwiye ngene
babayeho
umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute kandi ndabishikako umupfasoni wanje akora kuri aeroport yakora muri Ijebu yari umukozi wa leta kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima mugabo uri kugira babeho baje kurima bacinge gasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atanazi tomate n'ibitungu kugira babeho
mbe byaraborohe kumubona igihe muja kumura
nagiye yo ndivyanyoroye na gatoyi nagiye yose nashitse yose 3 mu gitondo nabo gisa 9
mwari mwahazimi
yeka narashitse abo mbaza bakabanyegeza kumwe mu nyamaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo mu tambuciye ko mushora kubabona namurangiye ari umukongomani yakiyambye ati arantu bashikiye rero umwanya wose waheze bari ko barabategura bari mu mirima kugira baje koga nje gusanga basa neza bacwanyakira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke kuba mu nzu cyangwa kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hariya muri Kongo hari bisanze uragenda ugasaba umuntu agukarima cyangwa n'ukurimira abantu baremira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobye kuba aka mona inaje gutera ngaha ahe kwahugira abave muri izo ngwane barimo hariya kwahugira nsabye ko nani ndabasanga cyangwa ndarukira uburyo kugira kumira hari
agira cyayivuze ko Patrick Majambo make turangiza ikintu kiganiro
yego kintu no vuga birababaje byabaye nta numwe uvuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cyambere no kubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufise amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ivyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umanya wose bavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ngo n'uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza muzamuraganira no gusenga ugasenga wenyine ukarondera ibintu bigufasha kugira utekano ugira amagara meza
ngomba ndangize kuri ijambo ryanditse mu gitabo cya Filipi gice cya kane gatandatu bavuga ngo ntimugire icyo mwiganyira ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu bivuga ngo kwiganyira kwiyumvira ivyumviro birebire ikibiruta no gusenga Imana siniteze yuko kurongora cyangwa kujya mu bandi bagore kwa cyo byogufasha ahubwo kwegera Imana ntiwiganyire ugasenga nayo ikazana amahoro kuko nisezerano ryayo mu mutima wawe nivyo numva byo kugira ikimase hano
turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire Patiri Nsengiyumva Pierre muri mubiro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye
murakoze cyane
Pastori Diridiri Adrien murongoye ishengero Guérison des âmes turabakengurukiye
yego murakoze Diane kubona mwasuye kuntumira
dukengurukire kandi n'umushinga ntaye hatunga Imana Celestin yashimye kuza kutubwira ubuzima bwiwe bwo mu rugo
murakoze namwe nagomba nshime kuko nsana uburemurutse gatoyi
Hakabari nonga harero tugomba turangirize ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dusezerana ndababwire muri make kurongo intara ya Kivu ya Majepfo Marcelin Chishambo ari kumwe na general atwara abasirikare mu ntara ya Kivu yefo Mulonda bariko baraheraheza ibyo batangwe byo gushikiriza igihugu cy'u Burundi abapfungwa bataramenyekana bari bapfungiwe ku butaka bwa Kongo kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka bagirizwa kuba ari abagwanyi abapfungwa nta urashobora kumenya ingene bangana baracari ku butaka bwa Kongo ariko mukanya makuru adushikira kemeza ko bahava bashikanwa ku butaka bw'u Burundi hamashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike akora mu gihugu ca Kongo yari yaranse ko abapfungwa bashikirizwa igihugu cy'u Burundi kugutingirira umutekano wabo nta byinshi abari mu mashirahamwe yigenga babwiye ijwi rya Amerika muri Kongo co kimwe nabo basirikare bari kumwe nabo bapfungwa ariko co bikoze abapfungwa baherekejwe na mashirahamwe atandukanye harimo igisata cha Onyuchita impunzi HCR komisiyo y'igihugu cha Kongo ishinzwe impunzi hamwe na IGL umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pyankurikiye ntidushoboye kumubona kugira ngo atubwire byinshi ariko muri kano kanya ari kumwe n'abanyamakuru ngira ngo turaza guhava tugaruka kuri iyo nkuru kugira ngo dushobore kubabwira ivyinshi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenye na ingenieur bashikanye amajunga hiwanyu Diane nahazwe mari kumwe tuzo suwejo nga utu kwa tanguri ye ndabasigie kano kariri mpo